ziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe turabaramukije tubahanikaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi muri kino kiganiro wibaziki tubaha umwanya wo kugira icyo mushikirije aho mwumviye ku icyancyo za COVID-19 zashitse mu gihugu cy'u Burundi naho bamwe mu bategetsi bashikiriza amajambo agwanya izo ncancyo. Prosper Nzisabira rije ndabashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba agateka kawe dufatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Theodomir Manirambona. Kuvaho hibonekeje umugera wa corona ariyo COVID-19 isi yose yarahagurikiye rimwe mu kurondera uko batorera inyishu icyo kibazo. Naho biruko igihugu cy'u Burundi cyari kumiriye ni cyaje ku rugero rw'ibindi bihugu. Abategetsi bamwe babwiye abanyagihugu ko zidakozwe neza, abandi nabo ngo bazoca bazibika. Uzokwicandagisha nawe akagira ikibazo ngo ntazobaze leta. Wibaziki kubona incanco za COVID-19 zarashitse kandi habanje kumvikana amajambo ya bamwe mu bategetsi biyamiriza izo ncanco. Dutangure kino kiganiro wibaziki tubashikiriza ivyo mushikiranganje wa magara y'abantu muganga Tade Nikumana n'umushikiranganje wa gatimo gihugu Jevendira Kobuca bashikirije imbere yuko izo ncanco za COVID-19 zishika mu Burundi.
Leta niyanse ushobora kuzana incanco kuko muwizi rero mu gihugu badusavye guteguraho abo wese yaba Banki Mondiali cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika, hanyuma bishitsume n'igihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo Leta y'u Burundi nta makondisionalite itegerezwa gusinya ko murazi ko ajya amaforomire bari bazanye bavuga yuko Leta y'u Burundi ariheza igasinya ko yemeye yuko ingaruka mbi zivuye ku ncanco ariyo izoheza igashumbusha abagize ingaruka mbi. Rero muri Leta nta kuntu ivyo vyoshoboka.
Banki Mondiali yatubwiye ishobora kutuzanira amavaksine, icyo mutumve neza. Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine, icyo twe dukora nka Leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza muri kamepu no muri NSP amafirigo twarayategekanije, mutuzanire tubiyike umurundi azokumva arishaka ko akeneye vaccine azoshagenda yitura abikeneye bamutere urushinga bamutere iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira nazo bazereta. Leta rero yavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko Leta mu mubyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Ni ukuri mbere baradukunda turabashimiye turabakenguruki nibatuzanire iyo vaccine tuyibike, umurundi azoyirondera acagenda abagresi ni mu ntera agashinge baca bamutera n'ukuri mbere mugabo ntazo gira icyo abazane cyangwa kuzomushikira, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire amafaranga nawe masaba Leta.
Ivyo kuvuga turavyumva, hari n'ivyukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyuvuga vyo kikaduca umutima, munye politike abarira.
Ikiganiro niwibazike kuri Radio Nzamba agateka kawe. Wumvise ayo majambo yashikirijwe n'abo bategetsi, ubu naho ukaba warumvise ko izo ncanco za COVID-19 zamaze gushika mu Burundi. Mukunzi wa Radio Nzamba agateka kawe ngiricyo shikiriza umwanya ni gwawe. Uraduhamagara cyangwa mukatungikira ijwi ari audio kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 46 76 92 34 14 17. Umunywanyi wa mbere nisanze Fabiano ari ndava mu ntara ya Mwaro.
Hajya kuvuga yuko bavuga ati hazokwicandagisha uca ushatse, kandi ushatse niyo aza kwicandagisha azoca sinyira Leta yuko nihagira ibibazo atacho leta zobatswa mu bitso byamushikiye kujya n'ubugome n'ubube gito n'ubugira abanyagihugu bagira ubwoba babone yuko covid n'urucanco rwayo urucanco rwa covid ari kindi kintu kibikije kubagirira nabi mugabo nta handi rukizaruri uravye isi yose ahigetse ingene abantu isi yose iri kwirahinda gashitsi n'ingene covid iri kwatikiza inganda mwisi bo barazi rero ko batatu bavuga ati ni yashaka nitere ibamare dusigarane bakeya abo bakeya bizotworohera gutwara abakeya bazotuyoboka kuko abaza akamaro k'incancho n'abantu baciye ubwenge n'abantu bugurutse mu mitwe abarazi yuko ashobora kujya kwicandagisha abanyagihugu batoya rero basutse bakababwira gutyo bazocahinda gashitse bavuga kandi abategetsi bacu baradukunda reka tuvyihoze hanyuma rero tubyihoze bigume bimeze gutyo oya hanyuma rero muri uko kubyihoza igihe nicagera urabona n'uyu kuri kwirata mitongora covid 19 itikize inganda abanyagihugu bashire bakeya rizoborohera kubatwara hari undi urabona baragoba amagogwa ikivumvu ntibagerayo bacira ntibagirayo bamira abandi bayobozi batwara ibindi bihugu baritwararika abanyagihugu babo ariko urundi n'abayobozi b'Uburundi ntibitwararitse abanyagihugu babo rero bari bakwiye kuva ubuzima bakajibuntu abarundi bakarahira yuko ububi gito bagenda bakorerwa n'abayobozi b'icyo gihugu budakwiye gukomeza kandi budakwiye kubandanya nta kindi kizosha ayo Burundi atari ingufu z'abarundi no kuja hamwe kw'abarundi
nacisha hayo Misheri wibugabira mu ntara ya Kirundo arafize cyashikiriza kuri izo cancho zamaze gushika mu Burundi
cyo niyumvira kuri urucanco kwa coronavirus maze shaka mu Burundi je ni bazayo uko wateje ahugo kwaratevye kubona ruje ikikiringo kwateza kuba kwashitse kera kuko abanyagihugu bararembye baremejwe ni coronavirus ariko ubundi mwanya nkarwo nkagaruka nkavuga nti ibi byose byabaye kubera leta y'u Burundi itashatse yuko urwo rukingo ruzahakiri kare kubera iki kubera idakunda abanyagihugu bayo urucanco n'urwo rukingo rwa mbere rwategereza kuba rwashitse kubera n'urwo rwatuma coronavirus itike abantu ku byinshi nayo itabuza ko wandura ariko niko rucanco rwatuma ubukare ifise mu kwandura bugabanuka ariko rero twe twagiye kugambanirwa n'aba babitwa mu bategetsi batorongoye batwara igihugu cy'u Burundi kuko babanje kugwanka bo bibaza ngo ni gukunda abanyagihugu muga ari afise izindi nyugu zabo ariko bararondera kuko baragwanka bivuye inyuma bavuga yuko ruca aho kuruha abanyagihugu bagwicandagisha ngo bose baza kurushingura sinzi ko bazogwake ngo baje kurushingura hamaze baze ruzira ubunguke nkabyo nzi mugabo ingendo mbi ya leta y'u Burundi yerekanye rwo ko ari ingendo yo gutera ibyatsi nta muntu n'umwe bashimira ko ari ibintu bakoze bidashoboka bibi biteye isoni abandi izindi leta zikunda abanyagihugu barurose bihutira kubahimiriza kugira bashobore gucandagisha mugabo bo ibintu bavuze ni ibintu biteye ubwoba aho batera ubwoba abanyagihugu bababwira yuko n'uzoguhiteza ingaruka mbi zizomubako atazoza kubaza leta urumva aho bahejeje kwankira umunyagihugu yuko aja kwiteza urwo rucanco kuko bamaze kuvuga ko ingaruka mbi zizomushikira atazoza kubaza leta aba babasa n'uko bamwankiye ko aja guhiteza iyo ni igendo mbi leta yerekanye ari sinzi aho izogarukira igihugu n'ubucunyi bwa carapfuye carahengeke kigeze aho umuntu umwe wese yiba ko atacyo azira amaso kuri leta atacyo leta imufasha ibintu biteye ubwoba n'agahinda aho leta yokunze abanyagihugu kugira ariyo ibabonera gusumba waho bibonera abo nyine akaba ari yo ata mu kaga cyoje kubafasha kibakingira bakacigiza kure nko kumenya hacu kimaze ibintu biteye isoni byo gutera ibyatsi
ganiro ni wibaza iki kuri radio Nzamba agatega kawe uno munsi tukavuga ku ncancho za covid 19 zashitse mu Burundi habanje kumvikana amajambo y'abamwe mu bategetsi biyamiriza izo ncancho rukatayizake ari Gitega mu ntara ya Gitega
nibaza ko bibanye n'ibyo byavuzwe ati uzogira ikibazo aze yimenye hasa bazereka nibaza bijya byarahuye abantu batari bake n'abatiteza gira benshi nabo nyine bakunda gufata ndege bajya mu bindi bihugu bavuga bati ngo ibyo kunda ko tugendayo tuticandagishije kandi urumva bumvise ko bije mu Burundi bashaka bati ako twakwirinda kujya kuziteza mu bindi bihugu urumva ari kintu usanga bajya za Kenya za Nairobi za Kenya za Tanzania za Rwanda kuzitezayo urumva hariho n'abakwiteza ku mbuzo ko bajya mu bindi bihugu kubera bumvise ko bajya mu Burundi nayo ubundi nk'igihugu hagati mu bane bihugu batobato ngiye corona virus nanga ntakibabyi yako hejuru kuraba bino mu misozi nk'abantu ngomba kuba igwaye ariko mujye nta n'imisi n'ikantu bamara zumva ngo yakize yatashe rero bajye kiyuku mbere bayo na gripe isanzwe kuba bya ati karabagira gute ariho n'abandi gutera kwa mu buryo makarabiye kandi ukora bari kubona cyutwara rero ndi ko nabona mu minsi muri kazoza kuna virusi nari zo bikibwiye abantu bafataye kumenya ni gripe isanzwe kuko kuko bategetse nabyo icyo babivuga ko ndi batakaye byo kubwira ku radio kenshi usanga umenya ntibabibona ntibabibona kumwe bamwe kuva ku byo bikaza bimenya kumva bavuga ati amakuru agira kanaka hari kure kuza n'abantu bangana uku kicara nk'idushinze yuko mu minsi mikuru nini hazobe ngo abantu bangana uku ariko hari aho ntabwo usanga abantu birenga ugasanga bagiye mu minsi mikuru itandukanye ugasanga ni benshi nabyo by'ubupfukamunwa ugasanga namwe ntabwo bambara barafata iya mbere mu guhimiriza abantu ngo ugire ibintu kenshi nabo wabira akabizo wabi mu gihugu
tumvirize na Maniratunga Silveri w'igihogazi mu ntara ya Karusi
ni byiza ariko natwe tubishimye ni ukuvuga ibyemeye yabanje kunana inganda zaratukiye zarahe ibyemejwe n'abantu n'amakungu bayiremereye tukabayibwira ko ibintu byatari byo kirisubira ko icyo nabahamya no kuba kwanza baremera ibintu batarenze kurinda ku gutukwa n'abantu bose barenga kuko nk'ubu n'inshanjo babitangiye kuzashyira ngo bazihe abanyagihugu babyicandaye hakiri kare bakwaye kuzirwanya nko kumengana uburozi buje kubama kandi ari inshanjo zije gukingira abanyagihugu bene igihugu cy'u Burundi ingendo ya leta yo kwa muganga kuyamiriza ibintu kandi ari ibintu by'ukuri biza gukiza u Burundi nubwo ko atari ingingo nziza cyane nta n'iki izagufasha abarundi ko bikubise agashyira akabyemera njye nubwo ko ahubwo adakwiye kwicandagisha uko ubishaka ahubwo rikwiye kuba nk'itegeko bagacandaga bose abantu bagasana amavuyemo kuko bavuga ngo bacandaga uwo ubishaka bazobona bake azogenda bake aho kandi abo bantu nabo bashobora kubandanya bagutereza ibyo bamugera cyane nabo icyanagisha ugasanga hacyoye nta kibuca ngo cyo bamaye kuko hariho abandi bafite icyanagisha cyo bagendanye ngo ndene bahamaye ko bakwicyanagisha bose ntajya n'umwasiga nta kuvuga ngo hacyanagisha ubishaka ibyo ntibibaho leta itashaka kuvuga ibintu nk'ibyo ni ukuvugana aho ivuga yuko agacyoro mbadaka we ataneza kwicyanagisha kuko hazi icyanagisha bari kubura ishaka igobana bake nirebe nk'itegeko akana kuvuga ngo hanze y'ishaka niwe pe ati ntabwo nibyo ngikunda kuko iyo mikora byose ni ibintu byo kwikura no kwita byose nuko nuko ndayibona muri aka kazi
Kabura Focus ari ikibago mu ntara ya Makamba
ana mahoro nsaba rwose ndabaramukije nanjye kuri iyi ngingo ya y'umushikanganji w'amagara y'abantu tade ufite numva ngaha iyo ariko aravuga n'ibintu nyine bafundikira hagati yabo abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bafite ivyo avuga urumva n'ibintu nyine biba byafundikiwe muri politike yabo politike ya dede politike y'abadede n'ibintu nyine baba bavuganye fete tade avuga si ibintu umuntu yavuga ko ari ingingo yiwiwe yabaye ingingo yiwe yabaye ingingo yerekeye iby'akazi kiwe akurikiza amategeko y'akazi kiwe uko yize ibi bintu ntabyo yari kuvuga tade ntabyo yari gushikiriza gutya kuko arazi neza ko we yize kandi yatiwe ibanga ry'amagara y'abantu kandi urumva arazi neza yuko amagara y'abantu ariko atihabwa kandi akwiye gukingirwa umuntu akwiye kubaho afise amagara meza avugwa uko bikwiriye uko yarabyize rero ingingo fata si ingingo wonyene yiha iyi ningingo bafundikira mu ntuze ya mugambwe wabo kuko nawe nyene akora ivyo umugambwe wose ndete wabatete abamwari
Wanamuda reka benu gusomana reka inda muto ya mahoro gusiragije
Na Birori Manueli ari muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura arafise ico ashikiriza kuri izo ncancu za COVID-19 zamaze gushika mu Burundi kandi hari abategetsi bamwe bari bamaze gushikiriza amajambo azitesha gaciro
ncancu twaramutse gushika mu gihugu cy'u Burundi ego ariko kutrihagwa mbona yuko harimo ivangura baravuga yuko tarihabwa ushaka ubyipfuza kukiye kuraba ukuntu zitangwa mu kajagari kandi ariyo nzira yonyene biboneka ko ishobora gukingira abanyagihugu icyo kizaraho nyangana coronavirus rero natwebwe abanyagihugu turiyumvira ati none kubera iki bitajya mu muco kubera iki umushikiranganji w'amakara y'abantu avuga ibi umushikiranganji wa mbere wa leta nawe akavuga biriya bitandukanye n'ibyo twari tubiteze ko rero turafise amakenga n'abanyagihugu tukibaza ati none izo cyacu ko zategetswe kudufasha twese abanyagihugu kugira dushobore kwirinda umugera wa coronavirus mugabo ukabubona umushikiranganji w'amakara y'abantu ariwe afise ikibazo umuntu kariwe yari gutanga ihumure hama umushikiranganji wa leta ariwe aregiyemo ubunyoni nawe akavuga ibihushanye n'ibyo umushikiranganji avuga hama bose bakikura ko bakuvuga ati tuzohabwa ubushaka twebwe tubona yuko ari kuduta mu kaga tukivuza yuko bova mu gacerere bakayagara umwe nyimba ari kuzanka nyimba ari kuzemera bakaziduha tukazironka twese ku tubyipfu
Albert Sengimana ari kiremba cya Ngozi nawe arafise ashikiriza kuri izo ncancu zimaze gushika mu Burundi.
Cyo cyumviro cyanje ku bantu bazokwipimisha COVID. Ego kwipimisha COVID bwo gushaka nibyo. Ni uburenganzira bw'umuntu wese ugenda bwo gushaka. Mugabo na leta ikabishyiramo ingufu. Cyereka abanyagihugu yuko bikenewe ku muntu agenda kwikingiza coronavirus kabibereka kuko urabona leta bwa mbere umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yari yaduciye ifoto avuga yuko ibintu uzogenda kwicangisha kuri urwo rucanco icyo azoba atazobaza leta urumva abanyagihugu bashobora kugira ubwoba ati mbere yasha bya bintu birimo ingaruka mbi ko na leta itanguye kubyiyamiriza icyo bituma rero leta ikwiye gushyiramo utuguvu ashyiramo ingufu zikwiye kereka abanyagihugu yuko kwikingiza coronavirus ari nkenerwa bikenewe cyane kuko urabona azogera igihe umurundi adashobora kuvanga ngo ajye mu mahanga mu bihugu by'iburayi cyangwa za amerika n'ibihugu byo nka muri afurika buticande yagishije ugasanga barakubujije kurira indege icyo gituma leta rero ikwiye kusubira kuja ku maradiyo gahumuriza abanyagihugu bikwiriye
twumvirize na bukuru Izayi ari Gihanga mu ntara ya Bubanza
hano cyanje kwa coronavirus tukora hitse mu Burundi ni bitari kingira ya mbere kugwanya ari bwo ko kitajyamo gerezwa isuku kukaraba kenshi gashoboka no kurinda kuramukanya hanyuma ni kwambara agapfukamunwa nibyo nibaza ko tumari tumeza ndetse kucikingira hanyuma ni kuvuga cyo nabani bagatse no rucanjo namaze gushikira ngaha hanyuma mu Burundi cyo sinze ni bada yuko urucanjo no bwo gwaje nenga hari ibyo ntumva mu neza kuko gituma mvugo kebe kumva yuko bambe nko bategeti bakuyamiriza bakavuga bati umuntu azagenda kagwiteza ataza kwiteza bize tinga rukambe izo mushikira hazoze kubaza leta tego mati bari kubaziba nyine nifashanye ati mugabo batizibi katinzo kwiteza ushaka mugabo cyane ubumenya n'abategetsi hariho ibintu baduhisha kuri izo nshanje nti gute kandi hari ibihugu udashobora gukandamiza n'ikirenge ukicandagije niba ukitegera mu rucanje rwa coronavirus ariko bo barafata ingendo bakajya mu ibyo bihugu none bo burya bagenda bati cyandagishije none ukere rero bakunda barundi kusumbije kubikunda abanyenye none ufite makenge kuri iki kintu ndahese makenge ko babuza abantu ko kwiteza ariko burya ubwo ntabwo baraziteje bivanye n'izo ngendo gufata mu mahanga usanga bibujijwe kwinjirayo utabiteje ibintu cyane ngo umenya bimwe igipfungo nta mucyo utamuha birimo bamwe bino bintu
hamagara kuri meri jana na cumi n'indwi itarira abarinda baguri imanuro
Na urucanje rwa COVID 19 rwamaze gushika mu Burundi amajambo y'abategetsi atesha agaciro cyancu aracyashikirizwa Umiriza mushikiranganye wa mbere aregiye mu bunyoni avuga ko ugo rucanje rutizwe neza
Twaronse incanjo nyinshi kuva tukira abana twaronse incanjo zitari nke turaheza turakingirwa ariko ikibazo urucanco rwa corona rwagize mu isi nzima nuko rwaje gihuti huti hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi ushobora gutera hari ababivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu mugabo murakwiye kumenya ukuri ni nayo mpamvu iyo hageze ku izo ncanco bivugwa n'ibihugu cyangwa zakirwa n'ibihugu abakoze izo cyanjo basaba yuko ibyo bihugu bibanza kubasinyira urupapuro nk'uko ntihagira ingaruka mbi kuko rucanjo batazoza kubaza abakoze izo cyanjo
muganga Jean Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi ngo niyumve ingene uwohimirije abarundi ngo bitabire ku bwinshi ngo rucanjo ari wabaca intege
ibyo umushikiranganji wa mbere bunyoni yavuze byagutangaje cyane kubona umuntu ariwe yarakwiye guhimiriza abanyagihugu kuza kwicanjisha akaba ari bavuga yuko cyo gicanco atacu kimaze hazogenda ushaka sibyo na gatoyi byaradutangaje twashaka ngaha kumubwira dushimitse nk'umuganga nk'uwatwaye abandi baganga n'umushikiranganje w'amagara y'abantu nk'ubo n'ibintu n'ibindi ko ikiza covid 19 atari cyo gufina ko atari cyo kudeha isi yose yarahagurutse kugira ngo kigwanye kuko cisha abantu benshi cyane ku isi no mu Burundi umwansi nk'uwo ni kumuhagurukira ugashiramo ingufu zose kugira ngo ushobore kugituza
akwibuza ukwikingira
ikiganiro wibaziki tariko turabashikiriza kuri radio inzamba agateka kawe kigarukiye aha tukaba twahaya akanya abakunzi ba kino kiganiro ngo bagire ico bashikiriza ku ncanco za covid 19 zashitse mu Burundi kandi habanje kumvikana amajambo yaba mu bategetsi biyamiriza izo ncanco turabashimiye mwese muri ko muradukurikira tutibagiye namwe mwagize ico mushikiriza muri kino kiganiro Prosperi nzisabira, lejenda bashikiriza hakino kigani ilo wibaziki kuri hadwe inzamba agateka kawe, dufatika lejemo winga bugivzi uma na Theodomir Mani Rambona na Obutaha.
Wibaziki ni kigani ilo kigungwa anya ugu shikiriza ichi umbilo chawe, kubivugwa hija no hino gereke yigi ugu chugurundi.
Wibaziki
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio